Kirundundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tubanikaze mu makuru radio Kirundundi culture abategure kuri umugoro wa kwa gatandatu ni tariki ya 28 kwezi kwa ntwara 2026 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira bamwe bakenyeze mu makomine ya Rumonge na Muhuta zose zo mu ntara ya Burunga bagiye gukorera mu mahanga bavuga ko byabagiriye akamaro kanini kuko byatumye barangura imigambi yo kwiteza imbere mu gihe mu kibano nabo nyine baheza bagashikirwa ngo bishikiranganye bw'amagara y'abantu bamagara abajeje mavuriro gutanga amakuru akwiye y'abagwayi bakura imiti mu gihe iyo baba bandikiwe ku ivuriro bivurije ko basanze itahari ifite bikaba byashikirijwe n'umuvugizi bwo bushikiranganje mu kiganiro cabereye ku ngwa mukuru wa komine ya Kayanza kuri uyu wa gatanu kiganiro cabavugizi b'inzego z'igihugu hamesha makuru n'abanyagihugu n'amashikiranganje yarihweje yongera iremeza muri ino ntego y'itegeko rigenga kurangura canke gushora umuyaga nkuba hanze y'igihugu mu ntumbero yo kuronsa umuyaga nk'umuntu wese awifuza amakuru saya gusa tofite n'ayandi n'amakuru ahagarariwe mwabwe ivyuma na Matthew habona Yesu Dieudonné niyo yanzigamije ngenda bashikize mu kanya n'inkuru imwe imukwaye
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwameje kuvyumva mu iyo nkuru kw'abakenyezi bo mu makomine ya Rumonge na Muhuta bagiye gukorera mu mahanga bavuga ko vyabagiriye akamaro kanini kuko vyatumye barangura imigambi yo kwiteza imbere mu gihe berekana ko hari inganda zuguruwe mbere n'ikibano kigashikirwa abajejwe intwaro babona ko umukuru w'igihugu yovugana n'ibindi bihugu kugira ngo abarundi babishoboye baje gukorera mu mahanga Olivier Kwizera
turi mu muduga twerekeza ku mutumba Birambi zone na komine Rumonge intara ya Burunga turi mu ibarabara bitiriye mugomere byongeye aho tugiye na hari umukenyezi yagiye gukorera mu mahanga ariko ubu yagarutse kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere
Namahoro
Namahoro
Amuriko mukora iki
Tugaturashona
tugeze na hari uruganda rwo kubariye ni naho hari umukenyezi kandi ni nawe yarushinze mbere dusanze ari kumwe nabo bakorana Dudine Ndayisenga umukenyezi w'imyaka 28 avuga ko kugira aje mu mahanga byatumwe no kubura akazi mu nyuma ariko yumvikana n'umukunzi wiwe ko yoja gukorera hanze
Je naho kugira mfate umwanzuro wo kugira twabyumvikanye ko nubo nari nkunda niwe yagize ati ntacyo ndakwishikana ko ndetse nawe ntacyo ufita wendi bwo tera wavase yabandi ariko baragenda nanje sigari no ndarondera ubuzima no mu Burundi
amaze gukorera mu gihugu cya Oman hari mu mwaka wa 2019 hari ibyo yashoboye gukora bivuye mu mafaranga ahembwa nkuko abandanya bivuga
barageze igihe shobora kuruka nk'umuriyoni miliyoni zibiruko umuntu aragura parasera arubaka inzu urabona ko naguze iyo mashine ya koroneri be n'izi mashine ntonto izirezira turasiona mu buzima
ubwo ruganda amaze kurushinga byatumye hari n'abaronka akazi nkuko Nadine ndi kumwe na yabisigura
uwo ndamubona ko yagiyeyo nanje turakorera hamwe iyo mashini ntafise ikanyungura ubwenge
twerekeje muri zone magara komine Muhuta intara ya Bujumbura naho nyene harabigeme n'abakenyezi bagiye gukorera mu mahanga Joache Kwizera ashingira intaho bagiye gukorera mu mahanga arashima ko mu kibano basanze bibagirira akarusho kanini
twadufise abashobora kuba batura umusenyi gravier n'amabuye abo nabo nyene bateje kuva mu kibano ubu Imana yamuteye iteka nawe akaza mu mahanga byatumye natwe mu kibano dushikiye
Ijo kandi biremeza numwe mu bajeje intwaro bo ku mutumba vuma zone magara Nepomuseni Niyonzima amenyesha ko hari ikintu bimaze guhindura mu miryango no mu kibano
cyo dusaba leta twashaka yuko guma dusatirira mu bindi bihugu no muri Amerika kugira ngo abantu bagende kurondera ubuzima
kugamakuru atangwa n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire na yandi makunga bakenyezi b'abarundi barungizwe gukorera mu mahanga ubwa mbere biciye mu mashirahamwe yemewe n'amategeko barenga 108 hari mu mwaka wa 2023
Olivier Kwizera abakenyezi bo muri komine ya Gisagara we intara ya Buhumuza basabwa gukomeza ibikorwa bibateza imbere haba mu kugiti cabo cyangwa mu makoperative bongere bijukiye gusaba ingurane mu banki yabahariwe BDF ni mu gihe bobo bidoga ko iyo banki iri igitega kure yaho baba kikarangira bagize uruhombo ruvuye ku ngendo bafata zo kuja gutora ingurane ivyo bikaba babishikirije kuri uyu wa 27 ntwarane aho hari haramutse hahimbazwa umunsi mukuru w'abakenyezi kumenyeza urwego rwa komine ni mu gihe usanzwe uhimbazwa kwa munani ntwarane ku rwego mpuzamakungu uko umwaka utashe inkwe ya mugenzi wacu Pantaleon ntakaruta imana kore ngaho ibuhumuza ariko mukayumva mu ijya mugenzi wacu Jotan iratuzi
muri ivyo birori Leonce niyo nkura serukira ihuriro ry'abakenyezi muri iyo komine abona ko abakenyezi baho bagifise ibibazo vyo kwitura banki y'abakenyezi inyuma y'imyaka 5 ishinzwe
atovuga gusaba ingurane bagahamba imicandikize nanye ndabayamarira ku ngendo bazari gitega tugasaba ko mudufasha mukadusabira bategereza ishami ry'iyo banki hafi ko kumuka mukuru w'intara ya Buhumuza
Musitanteri wa komine Gisagara Jafet Nzirubusa yamenyesheje ko iyo banki yemeye gutanguza ishami ryayo muri iyo komine akabahamagarira kwikazanura gusaba ingurane
Ico twari mu nama ya banki yabagenewe nkuko mwavuze muti urugendo ni rurerure tuguma turi ko turabishikiriza kugira ngo turabe yuko bubapfunyiriza urugendo kandi mu ntumbero bafise nuko ibanki bazogira amashami muri izi ntara zitanu zigize igihugu cyacu hanyuma ikindi twabasaba nuko namwebwe mwokwijukira gusaba ingurane muri irya banki kuko baratubwira yuko ari banki ihagaze neza kira noneho ibyo twaravyiboneye mu biharuro ihagaze neza
ku mutahe w'imiliyaridi 15 z'amafaranga y'amarundi ibanki y'abakenyezi ishigikira abakenyezi mu kubarosa ingurane bivanye n'imigambi bashaka kurangura bayituye intara zitagiramwe amashami yayo nizo zizi nyuma mu gusaba ingurane aho intara ya Bujumbura na Gitega arizo zizi imbere mu gusaba ingurane kuko zirimwo amashami yayo kubwicegeranyo c'iyo banki y'abakenyezi cuno mwaka
Jota iratuzi na urakenuye mu gisata cy'ibidukikije nshiramo rikingira ibidukikije ariko gitaho ibibera ku musozi muremure wa Heha kitwafasha risaba leta y'u Burundi ko yogura ibindi bikoko mu bindi bihugu byoshigwa kuri uwo musozi urongoye iryo shirahamwe avuga ko byisi muri byo vyahunze umucanwa wateye uwo musozi mu mezi ya myandagaro na nyakanga mu mwaka wa 2024 Patrice Nsabuguheba amenyesha ko ivyo bidakozwe igihugu izoguma kiyahombera kuko kubwiwe ingenzi zahora zihagendera ntizizosubira kugaruka muri kibanza tumukurikire
byibikoko nagira ndakubwire ko bibabaje kubona inkwavu zari zihari inkware zari zihari allegorie de montagne za mafu mugabe ibyo uno munsi biriko birahunga bihunga kubera umusozi hehe wahiye bikunga kandi kubera abantu baci biti barabikanga ninyoni ntizigishobora kwarika twarazibona tuzironkaho zarika inkware urazi ko zarika kitsi mu byatsi byinshi birebe bashaka n'inuma ni kwigira izindi nyoni nazo zubaka ibyari ku biti kuko ibiti byahiye ibiti byaciwe urumva ko ibinyabuzima biguruka byose bica bigenda kugira ngo bigaruke hariho ubuhinga bwo gukogwa no kubanza tugasubiriza ibiti byahiye tugasubira tugatera tukanagura ibiti hanyuma akabishamba bikaronka vya vyamwa vya byatsi vyahora bijya leta yo bishiramo nguvu ibyo koko yogura ibyana byavyo bindi bihugu kuko nkizo regularie de montagne ubaza ruwenzori mu Buganda ubaza Kilimanjaro muri za Tanzania na Kenya usanga bikihari ukagura imbuto zavyo ukagura abana bavyo ukabazana ukabashira kuri heya ingenzi zahora ziza kuraba ibyo zigenda zigabanuka kamwe kamwe nubwiye ntagaruka kubera iki ibyo yaraba binezereye ntabihari kandi burya ari nk'umunyamahanga arabacisha mwijisho
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabananya ku isaha 12:26 ubushikanganiro bw'amagara y'abantu bamagara bajejwe amavuriro gutanga amakuru akwiye yaho abagwayi bakura imiti mu gihe babandikiwe ku mavuriro bivurije ko basanze idahari ivyo vyashikijwe n'umuvugizi w'ubwo bushikanganiro mu iganiro c'abavugizi b'inzego za leta bamenyesha amakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera muganga Polycarpe Ndayizeye yanemeje ko ubu ikibazo c'imiti itangwa kuri mitiwere yari imaze iminsi itabona neka ubukiriko kiratorega umuti kuri kira muganga Polycarpe Ndayizeye akabavugira ubushikiranganyo bw'amagara y'abantu
ishyamba kamerurije cyo kuzana imiti mu Burundi cyarongejwe uburyo bukwiye amafaranga mpuzamakungu leta y'u Burundi bishyira mu shinzwe amagara y'abantu bafatikanije n'abasanzwe badufasha cyane cyane banki y'isi yose harabaye kuzana imiti ikwiye hanyuma iyo miti yizanywe kamerurije kashikana mu mastoke mu mafarumasi y'ubuvuzi hamuriye ubuvuzi nabwo ariko bishikana mu mavuriro mato mato abagize akarere k'ubuvuzi bajejwe eke n'amavuriro nyene izatuma ataronka iyo miti byaragabanutse cyane amafaranga bari bafitiwe ava ku byo bakoresha mu byo abene gihugu muri kamu cyangwa muri wa mugambi w'igihugu deje kuvuza abavyeyi bibungenza bibarutse n'abana ku buntu bararishwe anacyo gituma uyu miti tenshi ihari kandi kugerero kwiye ariko kubera haragi habi migambi nk'umugambi w'ivuriro rya commune aho usanga twarashize abakozi b'abaganga le médecin urasanga hari ingene yatahuye ingwara ashobora kwandika umuti agasanga uwo muti ku rugero rw'iryo vuriro ntawe uriho kuko ingene bitunganije urya amavuriro guhera ku ivuriro ritoyi ivuriro rya commune ivuriro ry'akarere ivuriro mpuzantara cyangwa ivuriro ry'igihugu imiti ihari igenda itandukana ari nacyo gituma rero duhamagara abenegihugu ko umuti iyo batawuronse ku iryo vuriro rivuje ko bawuronka mu yandi mavuriro muri ako karere k'ubuvuzi duhamagara kandi n'abavura abaganga n'abandi gutanga umuco w'amakuru akwiye baba babituye kugira ngo ntibajyagirike
muri icyo kiganiro kandi umuvugizi w'ikigega kijejwe kugenzura no gutunganya ivyo gutumatumana ko ARCT yavuze ko ikibazo kijanye n'umuvuduko kwa internet wikwega umaze iminsi wibonekeza mu mashami yo gutumatumana ko amakuru nka Vietel ico kigo kibizi Emmanuel Misago yamenyesheje ko ico kigo kimaze kuvugana n'abarongo ayo mashirahamwe kugira ngo habone ku muti ariko yizeza ko hari amashirahamwe amaze kwemererwa kugira ngo akore muri ico gisata ibizotuma abanywanyi bazoja mu yaborohereza leta kandi kaba yaranashizeho ikigega kizofasha muri ivyo vyo gutumatumanako
ico kibazo haidi misi kivugwa nk'ababikurikiranira hafi twarabibonye tumaze kubona ko umuvuduko utameze neza bwa mbere ho ikigo ARCT caragiye hamwe n'amashirahamwe yegwa n'ivyo vyitumatumanako turabonera hamwe ko hariho agahaze Vietel bwa mbere ho idogekwa cyane kuko niyo ifise abanywanyi benshi mu gihugu mu minsi iheze muri ARCT twari dufise agahaze mu gukurikirana ivyo bikorwa vy'imivuduko ariko ubu ARCT ko duherutse kuronswa ivyuma vy'ubuhenga bituma dushobora kubona ahabuze rezo mu gihugu ubu turashobora kubona ahabuze rezo mu makomine ndetse no ku mutumba ubu turashobora guca duhamagara amashirahamwe akora ibitumatumanako tukabereka tiraba aha naha 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 hariho akabuzi hariho n'itegeko nshikiranganji ryerekana n'ibihano iyo ishirahamwe ritariko rirakwiza umuhora aho bikenewe ingene iryo shirahamwe ritiza rigahanwa hariho kandi n'ikigega leta imaze gushinga muzocumva bacita fondo serivisi universelle kigiye gufasha gushikana umuvuduko wa interineti cyangwa guhamagarana aho byari bisanzwe bigorana icyo kigega kiramaze kujamo imiliyaridi irenga 11 hambavu yaho hariho n'amashirahamwe ashobora kuza amashasha hariho nk'ishirahamwe bitarika mobile bimaze kuronka itegeko rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu aho no kugira ngo amashirahamwe abe menshi umwanyi ashobora kwitura habona imeze neza
Emmanuel Misago akaba ari umuvugizi w'ikigo kijejwe kugenzura no gutunganya ivyo gutumatumanako ARCT inama shikiranganje yari huje yongera iremeza muri nondwi integuro y'itegeko rigenga kurangura cyangwa gushora umuyaga nkubanze y'igihugu muntu mbere ukuronsa umuyaga nk'umuntu wese awipfuza iyo integuro yerekana amategeko atomoye mu bijanye no kugura no kushora iyo integuro nyene irerekana ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gukora ico gikorwa kurikira Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta
munama shiranganje hari izinteguro y'itegeko rigenga ibijanye no kurangura cyangwa gushora umuyaga nkuba hanze y'igihugu kuva mu mwaka wa 2002 igitata cy'umuyaga nkuba cuguriwe abikorera utwabo mu Burundi buhimiriza abanyamitahe bigenga kwinjira mu ihingura n'idandazwa ry'umuyaga nkuba aho hose ni kugira ngo abifuza umuyaga nkuba baguma biyongera uko bukeye bashobore kuronga ariko ibyo bisaba gushyiraho amategeko atunganya neza ibijyanye no kurangura uwo muyaga nkuba cyangwa kuwushora hanze y'igihugu kugira ngo ntihagire ibyo bihungabanya ku mihora ingaha mu gihugu hagati integuro rero ije gushyiraho amategeko atomoye mu bijyanye no kurangura cyangwa kuwushora hamwe rero n'ihangiro ry'iterambere rirama ry'uko abantu bose boronka umuyaga nkuba uzimbutse nyawo kandi ugezweho integuro irerekana kandi ibyisungwa mu kwemererwa kubika kurangura no gushora umuyaga nkuba hanze y'igihugu n'ingene uruhushya rujyanye navyo rutangwa inama shiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyunganira no kuyitosora mu duce tumwe tumwe
Jerome Niyonzima akaba umunyamabanga mukuru wa leta ni nawe turangije ko makuru yacu ku isaha 12:33 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafaje kuyegeranya nkengurukire na Matthew yabo na Yesu yamfaje mwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko namugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane